Ri Nizwi di Amerika. Nizwi di Amerika ribashikiza iganiro vyaryo imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa mbere itariki zitatu z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2020 kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Mu Rwanda bamwe mu baba mu karere ka Rwamagana bavuga ko umuyaga nkuba bahawe utabafasha muri bimwe mu bikorwa by'iterambere ikeneye mu muyaga nkuba ufite ingufu nyinshi.
Nta kintu wagukoresha sibyo gucaga nka telefone cyangwa gucuranga ka radio ka sonotech.
Ni ukuvuga ngo nk'ubu ngenze umuntu yaragiye gusudira ahamagara umuntu ngo azamusudirire inzugi nyine yagire bikomere. Barabisudira ariko hashize n'iminsi nk'ingaruka urugero ukajya ruvaho.
Abo ni bamwe mu banyagihugu bo muri sector ya Kigabira mu karere ka Rwamagana mu Rwanda. Yamara imbere yuko dushika kuri iyo nkuru n'izindi tubafitiye reka tubanze dutegamwe tw'imigenzi wacu Aloyce Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isa dufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze. Fidel, turahera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasenateri bane umugambwe wa Republikani bahora banugwanugwa ko bashobora kuzokwifatanya n'abademokrate mu mburano ku byagirizwa Perezida Donald Trump bavuze ko ibyo yakoze ryari kosa, ariko bemeza ko atari cyacyo tuma akugwa ku butegetsi. Mu gihe aba Republikani muri Sena biganje ku ntebe 53 kuri 47 z'abademokrate, umurepublikani Trump afise icyizere ko azokwezwa ku byaha bibiri, nico gukoresha umwanya wiwe mukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite mu gusaba Ukraine gutohoza kuri mukeba wiwe muri politike, hamwe no kubangamira ibikorwa by'abashingamateka. Abasenateri bose uko ari jana uzovuga ku gato bike kuco biyumvira kukungene bazotora mu kweza canke kwegeka ivyaha kuri Trump. Umunsi wa nyuma wo gutora bamweza canke bamurega ku vyaha bibiri yagirizwa bizoba ku munsi wa gatatu w'indwi kumuhingamo. Perezida Donald Trump yashikirije ko Leta Zunze za Amerika yahagaritse umugera wa corona kwinjira ku butaka bwa Amerika uva mu Bushinwa, naho abategetsi bo mu gisagara cya San Francisco batangaje ko umuntu agira 9 yagaragaye ko yanduye uwo mugera muri Amerika. Umujyanama muri Presidence mu by'umutekano Robert O'Brien nawe yashikirije ko Leta yarungitse abahinga bo mu kigo cya Amerika kijeje kugenzura no gukinga indwara CDC mufunyafunyo y'icyongereza kujya gufasha kurwanya icyo kiza, ariko yongera ko Ubushinwa bubanza kwemera iyo mfashanyo. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo nawe avuga ko abahinga b'ikigo CDC baza bari muri Kazakhstan ihana urubibe n'Ubushinwa barendiriye kwemererwa kwinjira muri icyo gihugu. Mu Bushinwa bashikirije ko abantu 17,205 bamaze kwandura, 361 nabo muri bo bakaba bamaze kwitaba Imana.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Leta ya Somalia yatangaje ko inzige zateye indimo mu gihugu ari kibazo gihangayikishije igihugu kandi cyihutirwa gutorerwa umuti. Umushikiranganji wa Somalia jejwe uburimyi Said Hussein Lidi yashikirije ko izo nzige ari intambamyi ikomeye mu gihugu gisanzwe kiri mu bukene bw'ibifungurwa. Inzige za mbere zatangwe gushika muri Somalia mu kwezi kw'12 zonona amahegitari 100,000 y'imirima hamwe n'ubwatsi bw'ibitungwa. Umushikiranganji Lidi agabisha ko hari uwundi mugwi wa kabiri w'izo nzige witezwe kandi zishobora no kuzokonona ibirengeye kuruta. Igipolisi muri Malawi gitangaza ko kuri uyu munsi wa mbere cyugara amabarabara gana kuri sentare ntahinyuzwa yo ku murwa mukuru Lilongwe, aho byitezwe ko abacamanza bashikiriza urubanza ku bitwaye bahakana ivyavuye mu matora yo mu mwaka uheze. Ayo matora yongeye Perezida Peter Mutharika Mandigira kabiri. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yasabye ko ibyavuye muri ayo matora yo mu kwezi kwa gatanu bifutwa. Bitwaye bavuga ko umugwi w'igihugu ujejwe amatora wahaye intsinzi Mutharika mu matora yabaye mu Busuma hamwe n'utunenge twinshi. Ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika ryishinze iterambere ryasohoye itangazo risaba Abanyemalawi kuguma batekanye inyuma y'iyo ngingo ya sentare.
Washington, Ijwi rya Amerika.
igipolisi cy'Ubwongereza cyararashe cyongera kirica umugabo kivuga ko cyabonye yiyambariye ko igisasu giturika kitari cyo kandi acumita abantu babiri i Londres ku mugwa mukuru ejo ku munsi w'Imana. Ibyo byabereye mu ibarabara ricamwo abantu benshi mu bumanuko bwa Londres. Igipolisi ntikiratangaza izina ry'uwo mugabo hamwe n'imvo yabimutumye, kiretse kuvuga ko cyari igitero cy'iterabwoba. Ibi bibaye haheze amezi arenga abiri. Uwundi mugabo azwi ku izina rya Usman Khan yagirijwe iterabwoba inyuma yo kwica abantu babiri akomeretsa n'abandi batatu abacumisa imbugita i Londres nyene, imbere y'uko nawe yicwa akaraswa n'igipolisi. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Qaeda mu karere k'Abarabu waremeje ko ari wo uri nyuma yiraswa ry'abasirikare batatu ba Amerika ryabaye mu kwezi kw'12 ku kambi ya Pensacola ni muri leta ya Florida aha muri Amerika. Uwo muhari wavyemanze ejo ku munsi w'Imana ubicishije ku rubuga rwayo rw'igisata kijejwe iperereza. Umusirikare wa Arabia Saudite Mohamed Al-Shamrani niwe yarashe, yongera yica abo basirikare batatu ba Amerika, yongera aranakomeretsa abandi ndwi aho bari mu ishuri bariko babaha inyigisho za gisirikare.
Turagushimiye Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika y'i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho ku munsi wa gatandatu tubahereye inkuru y'amakenga y'akanama kaonikaje rw'agateka kazi na muntu ku Burundi n'abanyarwanda. Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze iminsi isubiza mu Burundi no mu Rwanda. Radio Ijwi rya Amerika ryagarutse ku camasezerano mpuzamakungu ya Geneve avuga ku guhanahana abavuka gihugu hagati y'ibihugu. Umunyamategeko Janvier Bigirimana asigura ko ikintu nyamukuru muri byose cyo kwitonderwa ari ukuraba ko usubijwe mu gihugu ciwe adaheza ngo aturubikwe canke ngo bamwime uburenganzira bwo kuburana mu mwidegemvyo. Eroje wirika neza niyo nkuru adufitiye.
Umunyamategeko Janvier Bigirimana mu kiganiro cihariye haje urya Amerika dusigurira imigwi y'abantu bisanga ku mvo zitandukanye batakiba mu gihugu cyabo, haba ku bushake bwabo canke ku mvo zitabavuye ko.
Ubwa mbere hari abantu usanga barahunze igihugu cyabo ku mvo zisanzwe zitegekanijwe n'amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi. Abo n'abantu usanga rero bamaze kuronka uburenganzira bwo kuba mu kindi gihugu, ugasanga kandi harimo n'uwundi muce w'abantu baba ariko basaba ubuhungiro. Abo bose rero baraheza bakubahirizwa n'amasezerano mpuzamakungu y'i Geneve yo mu 1951. Hari ubwa kabiri abantu usanga bashobora kuba mu gihugu kindi kubera bakingirwa n'amasezerano yabaye hagati y'ibihugu bibiri, cyangwa ugasanga ni ibihugu biri mu miryango y'uburere ibyo twita le bloc regional. Ubundi muce ubwira gatatu ushoboka n'abantu usanga babayeho hadakurikije amategeko byo mu Gifaransa bita ko bari muri séjour irrégulier. Ubundi mugwi ushoboka w'abantu baba mu bihugu atari vyabo n'abantu usanga batigeze bakingirwa n'amategeko namwe mu kuba muri ivyo bihugu base mu indaro, nk'abantu binjiye binyegeza bakinjira mu bihugu batari bafise uburenganzira bwo kwinjiramo, cyangwa ugasanga ababa binjiye bari mu migwi igwana.
Iyo migwi yose hari amategeko mpuzamakungu canke y'uturera yirengera.
Hariho amasezerano ashobora kuba yerekeye imiryango y'akarere kanaka, hashobora kuba amategeko ari hagati y'ibihugu bibiri canke bitatu canke birenga. Kandi iyo tuvuze amasezerano mpuzamakungu y'i Geneve nayo nyine ari ubwoko bwinshi. Ca mbere hariho aya masezerano mpuzamakungu y'i Geneve akingira impunzi yo 51, arakingira abantu baba baronse uburenganzira bwo kuba mu gihugu kanaka nk'impunzi, bisigura yuko igihe basubijwe mu gihugu bavuyemo ntibashobora gusubizwayo hatakoreshejwe ubushaka kwa babo iyo naho bishitse bakabaho nyanza amategeko agenga impunzi igihugu kibasubije yo giteza kuraba yuko uburenganzira bwabo bantu zo kubahirizwa hari ikintu kizira nk'igihe biboneka yuko uwo muntu azogirwa nabi mu buryo guhohoterwa ubwo mu gihe ashobora kwicwa agafungwa mu buryo butandukanye n'amategeko agakubitwa ashakagirwa nabi ubundi buryo ubwo ariwo bwose muri icyo gihe amategeko mpuzamakungu avuga yuko kizira ikazezwa yuko uwo muntu yosubizwa mu gihugu yaje ahunga ku bijanye n'ababa ari abarobere aba bari mu migwi igwana nabo hari amategeko yo mu 1949 y'i Geneve le 4 convention de Geneve mu Gifaransa zikingira abantu baba bari mu bintu byo kugwana muri aba rero muri byo byo kugwana hari amategeko menshi aza kajamwo ni kumenya mbega ni ngwano izwi ni ngwano ihuza bihugu byinshi ni ngwano isanzwe yaragiye habona isanzwe izwi chanke bafatwa n'inkinkoze zikibi
mbega none ibihugu bishobora guhana avuka igihugu bavyo ryari ni mu bihe bihe igihugu kanaka gishobora kwanka gutanga umvuka igihugu wa kigenzi cyacu
ayo mategeko nyene n'ayandi twavuze yerekeye impunzi basanga hari ivyo ahurira ko n'icicani y'abantu bagiye mu gwana bari abantu bigeze kuba ari impunzi muri ico gihe amategeko agenga impunzi ntaheza ngo abe akibubahiriza kireze kuri ico kintu kizira yuko bashobora gusubizwa mu gihugu bayahu unze ngirwoneka ikwashura guhotegwa nivyo rero ibihugu biba byakiriye impunzi biheza bikaraba eshanga ivyo bihugu biba bifise abo bantu bitwa yuko bari ko baronona umutekano w'ibihugu baje bava mu shanke w'ibihugu batse mu indaro ibyo byose birakoregwa ko mukuraba ingingo ziheze zigafatwa kindi naco nuko hasanzwe haba hamasezerano hagati y'ibihugu kugira ngo bishobore guhanahana abantu baba barondegwa n'ubutungane bw'ibihugu baje bavamo kuvyerekeye Rwanda na Kongo shanke Kongo n'Uburundi ayo musezerano twibaza ko ashobora kuba ariho ariko cyo bikoze ahanini Kongo ni hezi kabazwa igasigura yuko mu gutanga aba bantu haba mu Rwanda shanke mu Burundi baba baravye neza yuko uburyo ubutungane bukora uburyo abategetsi b'ibyo bihugu bigenza yuko hari ibintu vyemeza ko abo bantu batazohoterwa hari nyifato imaze kugirana cyane mu Burundi aho usanga abantu bose batashe barungitswe n'ibihugu baca bafatwa nk'abantu bari basanzwe barondegwa n'ubutungane kandi tuba tuzi yuko ata amadosiye yabo yari ahari twavuga nk'akarorero k'umuntu yitwa Clement Nkurunziza yigeze gutangwa n'igihugu cya Amerika kubera atashoboye kuronka impapuro muri Amerika ariko mu Burundi baca bamushikiza mu gasho nk'uko umengo n'umuntu yari arondegwa n'ubutungane iyi ni inyifato mbi cyane kuko abantu bose baba barahunze igihugu ntibisigura ko baba bahonyanze amategeko y'igihugu cyabo iyo ni ingendo yari ikwiye guhagarara tugasaba yuko bwa Burundi bwa Rwanda mwe nabo abantu bose babatashe kiretse bakurikiranwa n'ivyaha abandi bobaho bitegemvya kuko kutaba mu gihugu cawe c'amavukiro ntivyama bisigura ko bisivyo wononye mu gihugu wa waturutsemo
uwo mwihwezo umushingwa manza Jean Vier Bigirimana uje inyuma yaho Michel Bachelet atangarije kwa kanama ka ONU kajejwe gatya kazi na muntu abereye kwisonga gafite impungenge ku Barundi n'abanyarwanda Republika ya Demokrasi ya Kongo imaze imisi iheza u Rwanda n'u Burundi umfasoni yasiguye ko ONU itamenye ibishikira abasubizwa iwabo kandi kwayo makenga yayaganiriye ko na Perezida Tshisekedi mu rugendo aherukamwe muri Kongo gushika ubu Burundi ntiburatangaza ibitigiri byavuka igihugu babwo Kongo imaze kubusubiza mu mezi aheze ariko u Rwanda ruvuga ko mu kiringo cy'amezi makaheze rumaze kwakira abari mu muryango w'inyeshamba zigwanya Kigali bagera ku 1919 bakaba bari mu ikambi yahitwa Nyarushishi aho bitabwaho mu buryo butandukanye iruhande yaba hari n'abagwanyi 362 batahukanywe ministre w'u Rwanda jeje migenderanire y'ico gihugu n'andi makungu Vincent Biruta yatangaje mu minsi heze ko abo bafite gahunda yabo yihariye bakurikirana bamwe bavyitezwe ko basubizwa mu buzima busanzwe abafite ivyaha bakurikiranwa ko nabo bagashikirizwa ubutungane Roger Urika neza ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika umunota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri reba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu.
Mu Rwanda bamwe mu baba mu karere ka Rwamagana bavuga ko umuyaga nkuba bahawe utabafasha muri bimwe mu bikorwa by'iterambere bikenera umuyaga nkuba ufise ingufu nyinshi. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Claude Ganza mu Nyamagana.
Turadindira cyane. Kuko nk'abashobora kuba bagura ibyuma bisya barabibitse. Abandi babijyana handi hari umuriro ugaragara. Ugasanga nabogosha iyo bigeze ku mugoroba birahagarara ntago babacyogosha.
Abandi bamwe mu baturage bo mu mudugudu wa Rushangara mu kagari ka Sovu mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana bavuga ko bamaze igihe bagejejwe amashanyarazi nakwite yo ku rwego rwa mbere ashyirwa mu mazu yo guturamo, ariko imbaraga zayo zikaba ari nke ku buryo hari nk'ibikoresho bisaba umuriro mwinshi nk'amafrigo n'ibindi bene uyu muriro utashyigura. Kuva bayabona ntibabasha kuyabyaza umusaruro mu buryo bwo kwiteza imbere nk'uko babyivugira.
Nta kintu wagukoresha sibyo gucaje nka telefoni cyangwa gucuranga ka radio ka Sonatel.
Ni ukuvuga ngo nk'ubu ngenze umuntu yaragiye gusudira ahamagara umuntu ngaza musudirira inzugi nyine yagire bikomere barabisudira, ariko hashize nk'iminsi nk'inga urugero ukajya ruvaho kubera wa muriro nta bitari bimeze neza. Ubwo urumva mbese badufashije bazana umuriro ufite ingufu natwe tugatera imbere kuko ntabwo bimeze neza.
Baza ntambara umuriro w'inana kigenda
cyane buryo umuntu umuriro udafite imbaraga
nyine ntago dushesha imyumbati wenda ngo cyangwa ibigori, mbese ikintu cyose gifite ingufu ntago icyuma kijya kiwuhagurutse.
Uretse kuba nta bikorwa bigamije iterambere ryabo bakora bifashishije amashanyarazi, bavuga ko akenshi no mu gihe cy'umugoroba n'ijoro nta muriro baba bafite.
Uragenda ukagaruka mu ijoro nka saa sita
saa kumi n'ebyiri twese nta muntu uhugica ngo hita uzima, niyo wakuba waka gakeya uza wongera ugenda wongera ugenda
urahari pe ariko ntabwo ducana ngo umuriro wake ntawo rwose pe ntawo.
None mwifashisha iki mu gihe
twifashisha yuko n'ubundi tutarabubona ibyo twacanaga n'ibyo ducana amatoroshi za buja peteroli mbega
kandi mufite amashanyarazi mu
rugo none se kataka nitwe byaraducanze natwe.
Umuriro wacu ni mukeya, iyo bigeze saa kumi n'ebyiri birazima nta kintu wawukoresha. Nkatwe urabona umuriro twawukuruye tugira ngo tuba habona, igihe cyo kuba twawukoresha ntawo tuba dufite. Guhera saa kumi n'ebyiri n'igice nta muriro
ukagaruka ryari
saa yine n'igice z'ijoro abantu baba baryamye ntacyo kimaze.
Ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe ingufu REG mu karere ka Rwamagana buvuga ko iki kibazo kizwi kandi kimaze igihe, ariko ko cyafatiwe ingamba ku buryo hari amashanyarazi adafite imbaraga agenda asimbuzwa n'afite ingufu yakoreshwa no mu bikorwa by'iterambere. Bwana Igoma Stephen ni we uyobora ishami rya REG Rwamagana.
Mbere hose twatangiye amashanyarazi twashakaga nka REG ari ayo gucana kugira ngo abantu babone bave mu mwijima. Ahanini mu burasirazuba twakoreshaga monofasi twa tuyoboro two gucana tutakoresha mu mirimo y'ubucuruzi. Ubu rero dufite undi mushinga wo kuzamura ingufu z'aya mashanyarazi akava kuri monofasi akajya kuri trifasi. Umushinga waratangiye uzarangira mu kwa gatandatu k'umwaka utaha.
Uyu mushinga avuga watangiye witezweho gukemura iki kibazo cy'amashanyarazi adafite ingufu aho kiri muri intara y'Iburasirazuba yose, kuko iki kibazo atari umwihariko mu karere ka Rwamagana gusa. Minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko mu gihugu hose amashanyarazi adahagije twiseyo ku rwego rwa mbere yari ku birometero 944 kandi arenga kimwe cya kabiri akaboneka mu ntara y'Iburasirazuba, nk'uko ambasaderi Gatete Claver uyobora iyi minisiteri yabigarutseho mu mpera z'umwaka wa 2019.
Twashyizeho umushinga wihariye kugira ngo noneho nitujya kurangiza umwaka utaha iki kibazo kijyanye no muri Eastern Province cyose cyose cyarangiye. Ariko dufite ahandi hose nko muri Province y'Iburengerazuba no mu Majyaruguru aho ngaho na bafite icyo kibazo, ndetse no mu mujyi wa Kigali ahangaha bafite icyo kibazo. Ahangaha rero naho tukaba dufite imishinga yihariye yo kugira ngo noneho bazatangira mu kwezi kwa karindwi naho kugira ngo ikibazo kibireho burundu. Ariko nababwira ko nko muri Province y'Iburasirazuba ho biratangira muri uku kwezi kwa mbere icyo kibazo cyo umwaka urajya gushira kimaze kuba amateka.
Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko mu 2024 aribwo 100% by'abanyarwanda bazaba bafite umuriro w'amashanyarazi, bikazagerwaho binyuze mu mishinga iriho yo kongera ingano y'amashanyarazi. Ubushakashatsi bwa gatanu bwakozwe mu 2016-2017 ku mibereho y'ingo mu Rwanda bugaragaza ko 82% by'abatuye mu mujyi wa Kigali aribo bafite amashanyarazi, hagakurikiraho abo mu ntara y'Iburasirazuba ku kigero cya 39%, intara y'Iburengerazuba yo ni 38% bafite amashanyarazi, 34% by'abatuye mu Majyaruguru aribo bayabona, mu gihe 30% gusa by'abatuye mu ntara y'Amajyepfo aribo babona umuriro. Claude Ganza mu Nyamagana mu Burasirazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Mwanda nyakumviriza Radio Ijwi ry'Amerika kiramiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abanyagihugu baba mu misozi miremire y'Itombwe babandanya kwicwa n'abantu bitwaje ibigwanisho. Ku munsi wa gatandatu itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2020, abantu bitwaje inkoho bikekwa kuba ari abagwanyi b'abamayimayi bishe barashe abanyagihugu batatu bo mu ikambi ya Mikenge iri muri sektori y'Itombwe territoire ya Mwenga intara ya Kivu yo mu Bumanuko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ninguru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari buvira.
Nkuko bitangazwa n'umuyobozi uhagarariye inkambi y'abaturage b'abakongomane w'ubwoko bw'abanyamurenge iri mu mikenke, Bwana Kiza Felemo avuga yuko abo bantu ko ari batatu barashwe ari impunzi zari zivuye mu isoko yo mu Minembwe, zirasigwa mu kilometero kimwe n'ahubatse inkambi.
Ikibazo twaraduhuye nacyo ari abantu bacu bari bazindukiye mu Minembwe bari mu isoko ya gatanu, baje kugaruka basanga duye bajyane mu nzira barapfa abantu batatu. Baguye rero hirya y'inkambi bari bagiye guhuruka nyine barangije ibisambu hafi nyine kanto aya kilometere n'inkambi niho baguye. Niho rero tujya gutakira abasirikare na MONUSCO abaribo bagenda baduherekeza kuja kurekipera imirambo. Ubu nyine dufite imirambo hano nyine mu nkambi turayihamba, ni abantu batatu
bishwe n'abandi
ni bamayimayi babishe.
Bamwe mu baturage bo mu mikenke wo mu bwoko bw'ababembe bavuganye n'Ijwi rya Amerika ariko batashatse yuko amajwi yabo ajya hanze kubera impamvu z'umutekano wabo. Bavuga yuko impfu zabo bagabo zaba zaturutse ku mpfu z'abasore babiri b'ababembe nabo baheruka kwicirwa mu kigazura kuwa kane n'abantu bavuga yuko bari bavuye mu nkambi ya Mikenge ahakambitse impunzi z'abanyamurenge. Kiza Felemo, umuyobozi w'inkambi ya Mikenge, anyumuza amakuru avuga yuko abisha abo baturage b'ababembe bari bavuye mu nkambi yabo.
Ntaho bihuriye, twebwe haturi turi muri MONUSCO indani, ntawugira n'imbunde, nta na record defense tugira, haba ducunzwe na MONUSCO. Nta muntu uja wava kuri uwo musozi, nta n'inka tukinagira mugabo, ntawukiragira, ntawukiragira inka yo kuragira. Aho ngaho duhari ducunzwe na MONUSCO. Iyo umuntu aje kuva aho ngaho aherekezwa na MONUSCO.
Si mu mikenke wonyine no mu kigazura avuga iyicwa ry'abantu, ahubwo no mu cumweru gishize ari abasore batanu bishwe n'abagwanyi ba Mayimayi mu misozi miremire ya Uvira, babaziza kuba abagwanyi ba Gumino. Ariko imiryango yabo basore ivuga yuko bari abasivile kuko muri bo harimo abaganga bari bavuye Kahororo berekeza ku Murambya. Mwumenya yuko imyaka igiye kuba ibiri uturere tw'Itombwe, Bijombo na Minembwe twibasiwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani n'iy'abarundi n'iy'abanyarwanda, yica abantu igatwika amazu ndetse ikanyaga amatungo. Ariko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntikirasi. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku makuru y'inkino yabaye mu mpera z'indwi turangije mu karere k'ibiyaga binini, duhere mu Rwanda aho mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda atubwira ku mahiganwa y'igikombe cy'ubutwari.
Mu mpera z'icyumweru gishize mu Rwanda harangiye amarushanwa yo guhatanira igikombe cy'ubutwari mu mikino itandukanye. Mu mupira w'amaguru, imikino ibiri isoza irushanwa yabereye kuri Stade National Amahoro i Remera ejo kuwa gatandatu. Umukino watangiye isaa saba, ikipe ya Police FC yanyagiye Mukura Victory Sport ibitego 4-1. Guhera isaa cyenda n'igice habaye umukino wahuje APR FC na Kiyovu Sport warangiye aya makipe anganyije ubusa ku busa. Nyuma y'imikino itatu kuri buri kipe yari yitabiriye iri rushanwa, ikipe ya APR FC niyo yabaye iya mbere ifite amanota 7, iya kabiri ni Police FC yarangije ifite amanota 6, Kiyovu Sport ikaba iya gatatu n'amanota 4. Ikipe yabaye iya kane nayo ya nyuma ni Mukura Victory Sport ifite 0-1 bitego 7. Mu mukino w'intoki wa volleyball naho imikino y'ubutwari yarangiye ejo kuwa gatandatu ibera kuri Stade Ntoya y'i Remera. Muri kimwe cya kabiri kirangiza mu bagore, ikipe y'ishuri rya UTB yatsinze Rwanda Revenue Authority amaseta 3 ku busa, APR Volleyball Club nayo itsinda Kigali Volleyball Club amaseta 3 ku busa. Ku mukino wa nyuma, ikipe ya UTB niyo yatwaye igikombe itsinze APR Volleyball Club amaseta 3 ku busa. Mu bagabo, muri demi-finale ikipe y'ishuri ya UTB yatsinze Gisagara Volleyball Club amaseta 3 ku busa, hanyuma ikipe ya Reg Volleyball Club itsinda APR Volleyball Club amaseta 3-2. Mu mukino wa nyuma watangiye isaa moya n'igice z'ijoro ukarangira isaa tatu, ikipe ya UTB Volleyball Club niyo yegukanye igikombe itsinze Reg Volleyball Club amaseta 3-1. Fidel Nyirimana, umutoza wa UTB Volleyball Club, avuga ko gutwara iki gikombe ari uburyo bwo gukomeza urugendo rwo kugera ku ntego biyemeje.
Ni byiza kuri twebwe kandi ni intego twihaye ko tugomba kurwanira ibikombe byose turashaka kubitwara. Doni yo ntego dufite ni ibintu n'abakinnyi bamaze kubajyamo n'ubuyobozi barimwo, tugize amahirwe bigakomeza gutya. Rero urumva byaba ari amata bya amavuta.
Ese ibanga ryakoreshejwe ni irihe ngo UTB Volleyball Club ishobore kwitwara neza muri rushanwa?
ikintu kigaragara nuko abana bakinyi batangiye barwaye batangiye gukira iyo bona Fred atangiye kuza mu kibuga kwa Nelson yagarutse noneho hakaba muri kindi kiza ko babandi bari mu kibuga barabakiriye ugiye hanze nta cyo zagira urana me contact mu isa nkaho yashize mu ikipe rero ni ibintu byiza nta nikindi urebye n'icyo kimo dufitisha ndi makipe nta mahana ari wacu wacu abakinyi barishimye ubuyobozi bwabahaye iyo bagomba kugihe urebye nyine n'icyo ngicyo nta kindi ni byishimo biri wacu na efficacy y'ubuyobozi iyo umuyobozi akubwira ati nzaguhika akakigwa ku gihe icyagisigaye ni umukinnyi ko nawe ugomba gukora akazi kawe.
Fidele Nyirimana asobanura ariko ko gutwara iki gikombe cy'ubutwari bitavuze ko n'igikombe cya shampiyona bazakigeraho mu buryo bworoshye.
Shampiyona buriya rero ni itandukanye n'ibi ngibi mubona hano buriya biratandukanye ushobora gutsinda ibi ngibi ariko shampiyona ikakunanira buriya bigaragara yuko birasaba ko twongera kwikonsantara hagati yacu twebwe nka coach n'abakinnyi ntidutwarwe n'ibi byishimo turimo tubona by'amaturundwa ko amaturundwa ushobora kuza ugatsinda umuntu kubera yuko wamurushije ingufu uwo munsi ariko shampiyona bisanga uhoreho uvanga uyu nguyu nzamutsinda kandi kigaragara cyo nuko rega nayo iragenda izamura ingufu imwe yagenda igaruka kubonye ko miseti ya nyuma ya kane izamuye ingufu cyane ariko ikigaragara ko nuko tukomeje kwiyiriha itime twatsinda
muri iyi mikino ya nyuma ya volleyball mu guhatanira igikombe cy'ubutwari ejo ndi kwa gatandatu imvura yaragwaga amazi agasanga abakinnyi mu kibuga kubera ko igisenge cya stade nayo iremera cyavaga amakuru amaze iminsi avugwa yuko iyi stade nayo iri mu zigomba gusanwa yaba ari meza ku bakunzi b'imikino y'intoki yari Claude Munyandinda i Kigali.
Naho mu Burundi igikombe cy'ihiganwa muri handball cyatwawe na Golden Team mu bagabo na Rumuri mu bigeme ejo ku munsi w'Imana. Mu mupira w'amaguru naho urukino rwa nyuma rw'igikombe cy'ubumwe bw'abarundi ruzohuza Kuruno wa gatatu Messager Ngozi na Aigle Noir. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana.
Kuruno w'Imana niho urukino rugira kabiri rw'igice cya kabiri cy'igikombe cy'ubumwe bw'abarundi hagati ya Aigle Noir y'Imakamba na Flambeau du Centre y'Igitega rwakinwa. Urwo rukino rwagiye kurangira Aigle Noir itsinze ibitsindo bibiri kuri kimwe naho ariyo yatanguye gutsindwa. Uwo mugwi wa Aigle Noir rero uzocutana mu mitwe na Messager Ngozi yatsinze Musongati yo mu ntara ya Gitega kuri za penalti. Iyo migwi yose yari yanganije mu minota 90 yatekanijwe n'urukino. Urwo rukino rwa nyuma rukazuba ku munsi wa gatatu itariki zitanu umunsi abarundi bahimbaza umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi. Jimmy Ndayizeye amenyereza Messager Ngozi amenyesha ko binezereje kubona bazokina urwo rukino rwa nyuma ariko akamenyesha ko intumbero ya Messager y'uno mwaka ari ugutwara igikombe cy'ihiganwa ry'u Burundi.
Inkino ni visa ni match si championnat ni match ya Coupe d'Orinite ni demi-finale nivyo ni kwa rworoshe harimo pression harimo iki ushoboye gutsinda kaja muri finale novuga yuko yinye tutasha turabango championnat ni yindi championnat tugiye kwitegura dutegure finale kwanza hanyuma tubandanye tugwanira championnat kuko niyo objectif ya mbere dufise uyu mwaka yo gutwara championnat kandi murabona ko hagisigaye ama match atari make ama match menshi cyane no kuguma twikonsantra kuri match iyo ariyo yose tuzoza turakina.
Mu rukino rwa handball naho ihiganwa ry'u Burundi kuri no w'Imana niho byasozegwa Golden Team itsinze Muzinga ku bitsinda 26 kuri 25 mu bigeme naho Rumuri kaba yirahiye Galaxy mu kuyitsinda ku bitsinda 24 kuri 18. Muri Jido imigwi itandatu yo mu gisagara cya Bujumbura yarahiganywe mu ntumbero yo gutegura mu guserukira gihugu. Abakinyi 47 nibo bitabiriye iryo higanwa harimo abigeme 21. Focus Impezindagano umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rya Jido mu Burundi amenyesha ko mwene izo nkino zizotegurwa mu turere twose tw'u Burundi kugira abazohora baje mu mugwi serukira gihugu bazove mu gihugu cyose aho kuva Bujumbura gusa.
Turi mu gikorwa kinini ya cyane aho turiko turakwiza Jido mu ntara zose. Ihangiro twihaye tuvuga duti iri foko intara zose n'imiburiburi imwe ibirimo amakureba abiri kandi muri ayo makureba abiri abigeme bakaba n'imiburiburi nabo nyene bari ku rugero rw'ibice 50%. Izo krebe turamaze kuzishyiraho mu ntara zose dusigaje intara zibiri zirimo krebe imwimwe naho hari n'izindi ntara zimaze kurenza ayo makrebe abiri. Tuvuga duti ko bamaze kujaho via entraîneur reka rero batangure baze baragira ayo mahiganwa. Ni mu rukurikirane rwo gutegura umugwi serukira gihugu aho tuvuga duti nimba umugwi serukira gihugu wo bukomeye urimo abantu intara imwe zibiri zitatu harakantu hamwe tuba dufise urimo intara 18.
Mu rukino rwa volleyball mu higanwa ry'u Burundi Kuruno w'Imana mu bigeme Muzinga atsinze Panthera amaseti 3 ku busa. Mu bagabo naho Bisoro itsinda Muzinga amaseti 3 kuri 1 mu gihe Gacosmos yirahiye umugwi wa Bujumbura Uwezo wa ndani mu kutsinda amaseti 3 ku busa. Izo nkino zikaba arizo ku munsi wa kane iryo higanwa rya volleyball mu Burundi ritanguye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Juti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hani ho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira kubandanya mudukwikirana mu biganiro vyacu vy'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.